mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Rwanda imwe mu miryango yabimuwe Inyarutarama mu mujyi wa Kigali yagiye gutura mu Busanza mu karere ka Kicukiro.
Ntabwo bampinze ngo nyange. Undi nawe nimba wenda afite n'ubushobozi bwo kujya gukodesha inzu ishoboka nini. Urumva abantu ntabwo bangana n'ubushobozi.
None se niba iyo nzu yadutungaga, twari dufite itwishyura idutunga ikatugaburira tukajya niyo turaramo, none inzu tubonye ko ari tugiye kubamo yonyine, urumva bitadukomereye.
Mbega nanjye sinzi uko bizagenda.
Ijwi rya Amerika yagiye mu Busanza gusura aba baturage bimutse Inyarutarama. U Rwanda kandi rwiteguye urukingo rwa virusi ya corona. Uburusiya n'Ubwongereza nabo bagiye gutangira gutanga urukingo rwa COVID-19. Mu Burundi abakozi barenga 1400 bakoreraga amatonorero y'ikawa Sogestal barasaba ibirarane by'imishahara yabo y'amezi 15. Leta ya Ethiopia yemereye HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi kujya kugoboka abaturage 100,000 bavanywe mu byabo n'intambara mu ntara ya Tigray. Aya makuru turayabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mube hafi ya maradiyo yanyu rero. Amakuru tuyahereye ku rukingo rwa COVID-19 by'umwihariko mu Burusiya, aho President Vladimir Putin yatanze itegeko ryo gutangira gukingira abaturage bose. Fidele Niyongabo nibyo atubwira.
Perezida Putin amenyesha ko iryo sekeza rizotangura mu ndwiza, kandi ku Burusiya buzoba bwatunganije ibipimo by'incandago 2,000,000 mu minsi mike iri imbere. Abategetsi b'u Burusiya batangaje mu kwezi guheze ko urucandago Sputnik V jab rufise ubushobozi bwo gukingira abantu COVID-19 ku bice 92%. Tatiana Golikova, icyegera cy'umushikiranganji wa mbere w'Uburusiya, avuga ko igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu ku bwinshi ku gushaka kwabo bishobora kuzotangura muri uku kwezi kw'12. Ibitigiri by'abandura umugera wa corona byaragabanutse mu Burusiya kuva ziyongeye mu kwezi kw'11. Uburusiya buza ubwa gatatu mu bihugu bifise ibitigiri binini cyane by'abanduye COVID-19 ku isi, inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhindi na Brazil. Abategetsi b'Uburusiya barahumurije Abarusiya ko bazoba ba mbere mu gucandago. Ni mu gihe icyo gihugu kiriko kiganira ivyerekeye kuronsa incandago ibindi bihugu. Umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Dmitri Peskov yatangaje ko abazoshimikirwa ko ubwa mbere na mbere ari Abarusiya. Amenyesha ko ibipimo biriko bitunganywa bizokwira abanyagihugu.
Ubwongereza nabwo bwiteguye gutangira gukingira abaturage babwo bose, buvuga ko buzatangiza bwa mbere na mbere inkingo 40,000,000 bumaze kwemeza uyu munsi urukingo rwa COVID-19 rwakozwe n'ikigo gikora imiti Pfizer cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Nini nahazwe.
Ikigo cha leta kijeje kugenzura ivyerekeye imiti mu Bwongereza catanze uruhusha rwo gutangura gutanga ugo rucanco no musi kwa gatatu, kivuga ko abambere bazocandagwa mu ndwiza bazoba barimwo abakozi b'ico kigo nyene n'abakora mu gisata c'ubuvuzi muri rusangi. Ubwongereza butanze uruhusha rwo gutangura gukoresha urucanco rwo kurwanya ikiza c'umugera wa corona, inyuma y'aho societe Pfizer yarukoze itangarije haraheze iminsi ko urucanco rwayo rushobora gukinga umugera wa corona ku bice birenga 90%. Ugo rucanco aha tukibutsa ko rwakozwe na societe nyamerika Pfizer ifatikanije niyo mu Budagi hitwa BioNTech. Umukuru iyo societe Pfizer ariwe Albert Bourla yiginye ukwihutisha gutanga ugo rucanco ku ruhande rw'Ubwongereza, avuga ko ari intsinzi ikomeye mu rugamba rwo guhangana n'ikiza cha COVID-19 kimaze guhitana abarenga 1,400,000, kikandukira ababa 64,000,000 ku isi yose. Umuryango umwe bwa Buraya ku ruhande rwawo nawo muri rusangi uvuga ko utegekanya ko bitarenze mu kwezi kwa 12 kuno mwaka uwo umaze gutangura gutanga ugo rucanco rwa Pfizer n'urundi rwakozwe na societe yitwa Moderna nayo nyene ikorera aha muri Amerika. ayo masosiyete uko ari abiri aza yarasavye uruhusha rwo gutangura gutanga incancu zayo ku butaka bwa Amerika naho nyene atagihindutse aronse izo mpusha incancu zayo zishobora gutangura gutangwa hagati muri uku kwezi kwa 12. Mu gusozera twibutse ko Amerika ikiri imbere mu bwandu n'impfu zituruka ku kiza cha COVID ya 19 gikomeje guhangayikisha isi. Ibiharuro bitangwa na kaminuza ya Johns Hopkins ikora amatohoza ikanatanga makuru y'iki kiza kumwanya kumwanya byerekana ko amaze guhitanwa n'umugera wa corona muri Amerika gusa barenga 270,000 mu gihe abayanduye baharurwa mu miliyoni zirenga 17,300. Indembe ziri mu bitaro gushika ino saha zirenga 198,600. Akaba ari ubwa mbere ibiharuro by'indembe ziri mu bitaro biduze kugera ngaho kuva Amerika yinjiranwa n'uno mugera nk'uko iyo kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicaro muri Amerika ibandanye ibisigura.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Ethiopia, leta n'umuryango w'abibumbye bagiranye amasezerano yo kugeza imfashanyo ku baturage b'intara ya Tigray. Fidel Niyonga baratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Izo mpande zombi zashitse kuri amasezerano no munsi kwa gatatu bizotuma ishyirahamwe ONU rishikana imfashanyo ku banyagihugu bazikeneye vyihutirwa mu ntara ya Tigray. Ahingwano imaze ukwezi yahitanye yongera kura muzabo abantu batari bake. Ayo masezerano yatangajwe n'abategetsi ba ONU azorekurira abagira neza gushika mu bice bigenzurwa na leta mu ntara ya Tigray atantambamye. Ingwano muri iyo ntara ivuga ko yahitanye abantu 2,000 abagera ku 45,000 nabo bahungira mu gihugu cya Sudani. Ivyo vyunyuye ububabare mu ntara habantu 600,000 bari basanzwe bazera ku mfashanyo y'ibifungurwa n'imbere yuko ingwano yaduka ku itariki 4 z'ukwezi kw'11. Amashirahamwe ajeje rwo gutabara yaragabishije kuvyerekeye ububabare bw'abanyagihugu akaba yasavye kurekurirwa gushika aho baherereye. Ni nyuma yuko abakozi b'abanyamahanga 100,000 bari bategetswe kuva mu ntara ya Tigray. Ibifungurwa bivugwa ko biriko birarangira ku mpunzi 96,000 z'abanya Eritrea ziri muri Tigray.
Abaturage ba Ghana bazatora umukuru w'igihugu cyabo n'inteko ishinga amategeko ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Diane nini nahazwe komeza.
Abitezwe ko bazotora muri rusangi mu gihugu cyose ni 17,000,000. Abakora mu bisata vya nkenegwa bazoba bari mu mirimo yabo ku munsi nyezina w'itora bagizwe hanini n'abapolisi, abasirikare, abaganga, abamenyesha makuru n'abatunganya amatora bo baraye bemerewe gutora imbere y'igihe. Perezida Nana Akufo-Addo ariko arondera manda ya kabiri muri rusangi azohiganwa n'abakandida 11. Vy'umwihariko ariko uwo bahanganye ni John Dramani Mahama yahoze ari perezida wa Ghana akaba ari nawe azoserukira abatavuga rumwe na leta muri ayo matora yo kuwa mbere. Imigambi abanyepolitiki uko ari babiri bashize imbere mu kwiyamamaza kwabo ishingiye ahanini ku guteza imbere ubutunzi bwa Ghana bugezeho umwasi ashaka bivuye ku kiza cha virusi ya corona. Ubundi Ghana yari komejwe mu by'ubutunzi n'urudandazwa rw'inzahabu, igitoro, peteroli na kakao. Tukivuga ku gico kiza cha corona kiriko kijegajeze ubutunzi bwa Ghana, umurugujeje gutunganya amatora muri ico gihugu wahomurije abafisi impungenge yo kuzohava bacandura, uvuga ko ibiro bigera ku 311 bizotoregwamo bizoba birimwo abantu bahawe akazi na ambassador mu byo kurwanya ico kiza kugira ngo barabe ko abatora bahana imyanya bambaye dufukamunwa bapimwe ubushuhe imbere yo gutora kandi bakaravye n'intoke. Hagataho kaminuza ya Johns Hopkins yaha muri Amerika ivuga ko amaze kwandura virusi ya corona muri rusangi muri Ghana barenga 551 mu gihe abo ico kiza kimaze guhitana ari 323.
Ijwi rya Amerika. Guverinoma ya Afghanistan n'abatalibani bujuje amasezerano y'ibanze afungurira inzira imishyikirano nyirizina ku mizi y'intambara n'amahoro. Intumwa za leta ya Afghanistan n'iz'abatalibani bamaze amezi 3 mu mishyikirano i Doha muri Qatar kuri gahunda y'imishyikirano y'amahoro nyirizina. Uyu munsi impande zombi zatangaje ko bamaze kumvikana ku iranga shingiro ry'imishyikirano izakurikiraho. N'ubwa mbere bageze ku masezerano yanditse. Umuyobozi w'urwego rushinzwe ibikorwa by'ubwiyunge rwa Afghanistan, Abdullah Abdullah, yanditse kuri Twitter ko ari intambwe ikomeye niko na ambasaderi Zalmay Khalilzad intumwe yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afghanistan abivuga. Nawe kuri Twitter yanditse ko aya masezerano ari ikimenyetso cy'uko impande zombi zishobora kumvikana ku bibazo bikomeye. Imishyikirano itaha izahera ku kibazo cyo guhagarika imirwano n'ibibazo bya politiki nk'uko impande zombi zabitangaje. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucamanza ku rwego rw'igihugu yaburijemo imigambi ibiri ya President Donald Trump yari igamije kugabanya abanyamahanga bashaka visa zitwa H1B zibemerera gukora muri Amerika. Diane nanone turi kumwe. Diane ni nazwe.
Ayo mategeko abiri uko yarateguye yategeka abakoresha bahakazi abanyamahanga barinze kuronka impusha zitwa H1B visa kwa umushahara uri hejuru akagabanya n'ubwoko bw'ubuzi butangwa ku bakenera izo visa ngo aze gukora muri Amerika. Ingingo itegeka umushahara wisununuye yagiye mu ngiro mu kwezi kwa cumi yo kugabanya ubuzi buronswa abafisi izo mpusha nazo vyari bitegekanijwe ko itangura gushirwa mu ngiro mu ntango z'indwiza. Umucamanza Jeffrey White yaburijemo uwo mugambi wa leta ya Perezida Donald Trump asigura ko ubushikiranganji bujejwe vy'akazi bwirengagije n'ibigira nkana gutegekanya iminsi 30 isabwa ngo itegeko iryo ari ryo ryose rigira ico rivuze ko imbere yo kuja mu ngiro. Uwo mucamanza ku rwego rw'igihugu yavuguruje kandi yongereye amirira kure insiguro za leta ya Amerika z'uko kugabanya abakozi bahabwa ayo maviza vyari mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca virusi ya corona. Izo visa zo mu bwoko bwa H1B ubundi zihabwa abanyamahanga baza gukora ubuzi busaba ko ubukora abafise n'imiburi buri impamya bushobozi zerekana ko yize imyaka 4 muri kaminuza. Abazihabwa ku mwaka baharugwa mu 85,000 bagakorera ahanini mu bisata by'ubuhinga bwa none, inyubako hamwe n'ubuvuzi.
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uretse ku maradio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOR radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Leta y'u Rwanda iratangaza ko yasabye inkingo za COVID-19 kandi ko yamaze gutunganya aho zizabikwa bitarenze kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Leta y'u Rwanda izagaragaza uburyo izakoresha izo nkingo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bimaze gutangaza ko inkingo zageragejwe zikomeje gutanga icyizere cyo kuzakingira iyi ndwara ku kigero cya 95%. Amasosiyete akora imiti muri ibyo bihugu akomeje gukataza mu kugaragaza ko iyi miti yaboneka mu gihe cya vuba. Ku ruhande rwayo, Guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko itasigaye inyuma. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akagaragaza ko bitareze tariki ya 7 z'uku kwezi igihugu kizaba cyamaze kugaragaza ubusabe bw'inkingo kizakenera n'uburyo zizakoreshwa. Dr. Nsanzimana Sabio wa RBC asobanura uburyo izi nkingo zizakoreshwa mu gihe zizaba zageze mu gihugu.
Uru rukingo tubanze twumvikanishe yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese tambutse barumuhe, ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na COVID-19. Aba mbere ni abaganga. Icyiciro cya kabiri ni abanyantege nke bitewe n'ubuzima n'izindi ndwara basanganywe. Icyiciro cya gatatu ni abandi bantu bafite uruhare mu kurwanya ibyorezo, abo usangamo inzego z'umutekano cyane cyane polisi bariya bose bantu usanga bari ku muhanda babwira nambara agapfukamunwa. Uyu munsi tuvugana twakoze gahunda dufite n'ibyiciro na listi zabo. Twe mu Rwanda twari twateganije yuko twabanza guha nibura 20% bihutirwa b'abanyarwanda bari muri ibyo byiciro navuze.
Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe izi nkingo zizaba zamaze kuboneka ifite ubushobozi bwo kuzibika neza mu buryo zitakwangirika. Karangwa Sharire ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda.
Iyo urebye nko kwego igihugu nk'ikigo cya Rwanda Biomedical Center gifite ububiko buhagije kandi bugezweho muri iki gihe bwo kubika inkingo. Dukorana nazo kugira ngo buri munsi tujye tureba ko diyotaga za ipimo byo kubika neza inkingo. Ikindi byatumye u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bike byamaze gushyiraho ibikoresho bishobora kuvana urwo rukingo kuri mu bwo bubiko bukaba bwagera ku muntu uzakingirwa mutarahindura igipimo cy'ubukonje.
Kigo RBC gisobanura ko urukingo ruzagera mu Rwanda rugura amafaranga agera ku 50,000 by'u Rwanda. Hari abakomeje kuvuga kuri uru rukingo batizeye ubuziranenge bwarwo. Gusa Dr. Nsanzimana akemeza ko nta ukwiye kugira amakenga yarwo.
Rero ntabwo umuntu yajya arugura akaza rwitwaje ati muri ntere cyangwa akumva umuntu yarwiteye. Icyo gihe no gusuzuma bya bibazo rutera umuntu byatugora. Hazaba hariho gahunda izewe kandi ikurikiranirwa hafi, yaba ari twebwe muri programu y'igihugu yo gukingira yo muri RBC, Minisiteri y'Ubuzima nayo ifite uburyo izabikurikirana, ndetse na RFDA izakurikirana yuko umuntu wese bagiye gutera urwo rukingo hari ibyo asabwa, kabanza kurebwa ko nta bundi burwayi runaka, nta kibazo asanzwe agira zirana n'urwo rukingo, wamara no kurumuha ugahita utanga raporo ikurikiranwa.
Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri abantu bagera ku 5,948 aribo basanganywemo COVID-19, mu gihe muri bo 5,544 bayikize, naho 355 bakaba bakirwaye, 49 bakaba barahitanywe n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda nyuma y'ibiganiro hagati ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'abaturage bagomba kwimurwa i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali mu cyumweru gishize, bamwe muri bo bagiye gutura mu Busanza mu karere ka Kicukiro, naho ni muri Kigali. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yagiye kureba uko aho bimukiye hameze.
Iki ni icyumba cy'uburiri. Salon iyo yose aka n'akantu ko kogerezaho ibyombo.
Madamu Vestine Nzayituri, kimwe mu bahoze batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali, arereka Ijwi rya Amerika inzu yahawe nk'ingurane ku mitungo ye nyuma yo kumusenyera. Turahazwi nko mu Busanza, Kicukiro ya Kanombe. Ni inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro ku muryango w'abantu bane. Uyu n'abandi 13 bimutse mu cyumweru gishize nyuma y'ibiganiro bagiranye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ku ngingo yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange. Bakigera mu Busanza basanze ubutegetsi bwabageneye ibiribwa n'ibikoresho by'isuku.
Baduhaye umuceri, baduha kawunga, baduha ibishyimbo, baduha amazi yo kunywa, baduha gaze ngiriya, baduha isabune zo gukaraba, baduha n'izindi zo
Nzayituri, kimwe muri inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro, yemeza ko atarayifiteho amakuru ahagije, gusa ngo uko bayivugaga harimo ikinyuranyo. Biramusaba ariko gushaka imbaho akaremamo ikindi cyumba gito kugira ngo we n'umugabo batandukane kurarana n'abana mu cyumba kimwe.
Ari ntarahabona, ariko uko numvaga bahavuga bahagera, numvaga ko ari ahantu hateye ubwoba, kuko baravugaga ngo niyo wegamiye igikuta ngo kirahirima, bakavuga ngo nta n'ubwo wabisikana n'umuntu ngo umwe amanuka undi azamuka, ngo ni ahantu hatoya cyane, ngo nubwo bafite ngo nta n'umugore n'umugabo babamo. Ariko njye uko nahageze, iyi salo ni nini, hano ifite abana babiri, kuba hano ntacyo bintwaye. Ahangaha ndateganya kuzafunga hano bagakuta gutya nkahuza, haragasigaramo akaryama ngo abana binjiramo bakaryama hano. Ahangaha nkakora salo.
Ku giti cye Nzayituri yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubura imitungo ye muri Kangondo yanyuzwe naho ariko ko atavuye banabagitsimbaraye ku mitungo yabo.
Niba basenye nkaba ndara hanze ntabwo bampinze ngo nyange. Undi nawe nimba wenda afite n'ubushobozi bwo kujya gukodesha inzu ishoboka nini, urumva abantu ntabwo banganya ubushobozi. Ariko abo nabo ntabwo nabarenganye. Hari abantu bari bafite ahantu hanini, nko wenda tuvuga nko ku kwezi bakaba binjiza 300,000 bitewe n'abapangayi bafite. Nk'uwo nguwo rero kumubwira ngo genda mu cyumba na saro ntabwo ahita abyakira, kuko njye ntabwo nagumya kuraza abana hanze ku gasozi, kandi ntafite n'akazi cyangwa njya no gukodesha nyirinza nsohoramo.
Ijwi rya Amerika igera mu mudugudu wa Busanza bari kubakira bahoze batuye Nyarutarama. Twakunze kubwirwa ko abagabo mu miryango yimutse bari bagiye gushakisha icyababeshaho. Kugera muri uyu mudugudu birasa n'ihame ko inzego z'umutekano n'izibanze bwite za leta zigenzura buri ntambwe y'umunyamakuru. Tuvuye kuri Nzayituri watujwe mu igorofa ya gatatu, twakomereje kwa Madamu Charlotte Nyiraneza mu igorofa ya mbere, wari mu nzu y'icyumba gusa bashyize mu rubaho ruzwi nka triplex. N'umuryango w'abantu batandatu nawe ngo yaranyuzwe ku giti cye.
None se ubyanze n'umutungo wawe ukawubura byaba bikumariye? Atari inzu z'umuntu baduhaye ari imitungo yacu, wabyanga ukabigenza gute? Kandi Minisitiri amaze kukubwiza ukuri ku bintu uko bimeze, njyewe nabyakiriye ku giti cyanjye. Twarabyemeye nk'uko Minisitiri yabitubwiye ko Leta itureberera, turi abana b'u Rwanda, twarabyemeye, nta kundi twabigenza.
Ese mubona ari agahendo nk'uko mwabivugaga muri ziriya nama?
Baraduhenze.
Gute?
Iyi nzu ndimo bambwira ko ari ya 14,500,000. 14,500 baramutse bayampaye gutya sinagenda nkiguramo inzu ebyiri.
Ariko madamu Nyiraneza avuga ko muri Kangondo we n'umugabo bari bahafite inzu ebyiri ku buryo buri mwe yagenewe icyumba kimwe, ni naho ashingira icyizere cyo kuzabona aho araza abana.
Ariko ngiye icyizere mfite gitumye nje hano nuko uyu musaza yari afite inzu imwanditseho ye hirya yaho, nanjye nkaba mfite yanjye inyanditseho ariho hari ababonye. Ubwo rero abana nibaza bazajya uyo bazaduha uyu musaza, nanjye mbane n'uyu musaza. Ibyo ni cyo gituma nashoboye ngiye kuza. Hariho rero uvuga ati sinaboneho ndaza abana, kandi koko bigaragara.
Uretse iyi miryango 14 yabaye yimutse ku ikubitiro, biraboneka ko imirimo yo kubaka ikirimbanije. Ubutegetsi buheruka kuvuga ko butarubaka na 30% by'amazi akenewe. Kimwe mu byakunze gutera impagarara kuri izi nzu nuko benshi mu bari batuye n'abagituye Nyarutarama bagiraga naho bakodesha akababyarira umusaruro. Nka Nyiraneza wemeza ko yakuragamo amafaranga 60,000 ku kwezi, naho Nzahitura iki bagakuramo 80,000 kandi banahaba, bakavuga ko ejo hazaza habateye impungenge.
Ndabona hakomeye. None se niba iyo nzu yazo tungaga twari dufite twishyuri dutunga ikatugaburira tukagira niyo turaramo, none inzu tubonye ko ariyo tugiye kubamo yonyine, urumva bitadukomereye?
Mbega nanjye sinzi uko bizagenda.
Mu biganiro biheruka, Profesora Anastasie Shyakutegeka, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, yasabye abatuye Nyarutarama n'abandi hirya no hino mu gihugu gufatanyiriza hamwe bagakemura ibibazo by'imiturire bikibangamiye iterambere.
Ibibazo biraho dutuye, nta nubwo twavuga ngo byose Leta izabikemura. Leta se nini? Leta nitwe nimwe, sibyo? Mu gufatanya gusa icyo nasubiramo nkabahamiriza nkamfuramo, nababwira ngo nimuhumure, ntabwo muri imfubyi, igihugu kibakunda.
Kugeza ubwo twateguraga inkuru twamenya amakuru ku miryango yahise ijya mu mazu ari yari yasenyewe hafashwe nko mu manegeka. Mu biganiro byahuje umurenge wa Remera n'abatuye Nyarutarama ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, abaturage bakodesherezwa amazu babwiye ko nibatagi busanza batazongera kubakodeshereza, babahitishamo ko nibabishobora bagana inkiko cyangwa se inzu zikajya mu maboko ya Leta. Buri muryango usabwa kubanza kugaragaza icyangombwa cy'umutungo wari utunze, gusa ufatiye ku bagomba kwimuka bose hamwe basaga 1,500 bamaze kwemera inzu baracyari mbarwa. Nakwibutsa ko hari abamaze kugana inkiko barega ubutegetsi ko bushaka kubimura binyuranije n'amategeko. Ministre Shyaka yizeje ko abafite imitungo minini minini nabo bazabaganiriza ukwabo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi, aho abakozi barenga 1,400 bakoreraga amatonorero y'ikawa mu ntara za Kirundo na Muyinga. Sogestal Kirundo Muyinga batanze ikirego mu rukiko basaba kwishyurwa amafaranga arenga 1,520,000 y'amarundi y'ibirarane by'imishahara y'amezi 15 batahawe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Bose hamwe abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa mu ntara za Kirundo na Muyinga barenga gato 1,400. Muri abo harimo 99 bari bafise amasezerano y'abakozi ahoraho hamwe n'abandi bakenerwa igihe ikawa yeze. Mu ntango z'uno mwaka w'2020 Leta ibicishije ku mushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yakuye mu minwe y'abikorera utwabo igisata c'ikawa. Gutyo abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa ya Sogestal Kirundo Muyinga barahagarikwa mu kazi. Bamwe muri abo bakozi babwiye Ijwi rya Amerika ko n'ubundi bari bamaze umwaka wose badahembwa. Abo bishyuza amezi 15 batahembwe bemeza ko imiryango yabo ubu ibayeho nabi.
Wana wangu upandi nzu ichona uchombi kiwatu. Awanye shuwe, nguwa wana higa mugashuwe kakamete neza, uyara mkuwe kwa hiyo chora kumuli hii. Kandi vila tera nyana moruko. Kwa wana majimisi ui tokoto wanda hama kagiri hii. Kwa sanga churi kura kontro wangu moruko, katee nisani. Uinu mga wani itashe usanga, sangunena na jambu fisi. Kwa makreditu wakse, alimukua afiro triple kwa waguma wongeri zako ama ente. Hedu sawa sawista hiki ndo mwina kutunga anedit ufoko wa duha nindishiza kawa waroleo wadushia kwa maentere natuwe yego kumahiru watu maani mwa kalinusu
midyango ya honga wanye hawa na kujira abijije uonditi oroshe nukuli uzimahimu kwa oroshe nukuge mwahara inzara hazindu kinzigo midyango iwai hona madeni tuwafashe hayo awano watu ishi njie amuita ababalize hayo sabi yosu ni wali kwa laliha nukubuga na imi jangu yao urumako itatekani
sendika yabo bakozi ivuga ko yagerageje kuvugana na nabegwa nicho kibazo ariko bakaburi nyishu ibahumuriza Jean Bosco Harerimana atwariyo sendika yatwiganiye ko mu bategetsi bituye harimo umuhuza w'abarundi umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje wa mbere amenyesha ko ubu bahisemwo kwitura ubutungane
ni bintu bikomeye cyane gose ngira ngo aho hahindukiye ibintu mu gisata cikawa bagacabihereza ikindi gigo bise odeka cha leta twari duheraniwe hari amezi 15 hanyuma hagati aho ni hariho ibyo no kwita ibirarane by'amakotisasiyo imwe by'inkiga bizoza muri mituwere inesesi ama fond de pension n'amakotisasiyo sindikale cyane navuze masirase sokabu ku bakozi ibyo byose bicabihurirana nuko byarungitse abakozi babahaye amakete yikubirukana yiguhagaza akazi ko yakari gahagaze nyene mugaba tacha babatekere byose birababa ngibihumbi ya 1966 tuzi ko iyo mishahara ya mezi 15 bija mu miliyoni 1.5 n'ibihumbi 5 birenga urumva ko tuca tugwa mu muri ya 1980 baduheraniye kandi urumva ko ari ibintu bikomeye cyane ubu rero twari tuye n'ubutungane twe dusabare ko byoba ngombwa yuko tubaza cyangwa twegera bakatugira icyo watekehanije twebwe nk'abakozi nimba mu rugo rumwe rumwe abana batanu cyangwa batandatu umviriza abantu bakorapfa.
Ijwi rya Amerika ryamenye ko abandi baheraniwe amafaranga menshi kubera Sojestar Kirundo muyinga yugaye arabahora batanga ibikoresho muri iryo hinguriro nk'igitoro imodokari imashini zo gutonora ikawa n'ibindi bikoresho byo gusubiriza ibishaje. Umwe muri bo yemeje ko abo baheraniwe miliyoni zirenga 120 z'amarundi. Umuyobozi wa Sojestar Kirundo muyinga aremeza ko kubona iryo hinguriro ryarugaye habaye agahombo kanini bigatuma abakozi aribo bagira ingorane nyinshi. Victor Nkunzimana yatwemereye ko amafaranga abakozi bavuga ko bishuza arayukuri kubwiwe ahubwo azuhava narenga kubera agaciro k'ifaranga kaguma gahinduka uko imyaka ihera. Victor Nkunzimana amenyesha ko n'imbere yuko abakozi bakugwa mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hari yahize umwaka wose w'ibihumbi 2019 badahembwa bitumwe n'uko iryo hinguriro ryari rifise ingorane y'ubutunzi. Yizeza abo bakozi ko bokwihangana ku butungane buzobatunganiriza. Igihe leta yafatiye ingingo amatonorero 17 ari mu ntara za Kirundo na Muyinga yahawe ikigo cya leta citwa Odeka Office du Développement du Café cyashyizweho kugira ngo gitunganye neza igisata cikawa mu gihugu cyose. Icyo kigo caje gusubirira ayandi mashyirahamwe yose yaramaze imyaka irenga 20 atunganya ikawa. Pierre Clavenu Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi, mbashimiye cyane ko mwakurikiye amakuru na harero ahumurije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.